mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabaramukije nshuti, turi kumwe kuri mikro kumwe na Fidel Niyongabo. Umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa gatatu w'indwi, ishyirahamwe rijejwe umupira w'amaguru ku isi FIFA ryaratangaje ibihugu bizokwakira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2030. Maroc, Portugal na Espagne nibyo bizokwakirira hamwe icyo gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2030. Yamara ari nkino zizokinigwa muri Uruguay, Argentine na Paraguay. Ni mu gihe igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2030 kizoba gihimbaza imyaka 100 izobirangiye amahiganwa y'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru atanguye. Ishyirahamwe FIFA yatangaje ko inkino zizobera mu karere ko muri Amerika mu manuko. Urukino rumwe ku mugwa mukuru Montevideo muri Uruguay, ugwa kabiri i Buenos Aires muri Argentine, naho ugwa gatatu rubere Asunción muri Paraguay. Iri mu ntumbero y'ibirori byo guhimbaza imyaka 100 izobirangiye kuva igikombe cya mbere cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kibereye muri Uruguay hari mu mwaka w'1930. Ishyirahamwe FIFA yatangaje ko ibyo birangije guhiganwa gukomeye hagati y'impande zibiri. Uruhande rumwe rwari rugizwe n'ibihugu bya Espagne, Portugal na Portugal, na mu gihe urundi ruhande rwari rugizwe na Argentine, Uruguay, Chile na Paraguay. Abagize inama y'ishyirahamwe FIFA isarukira umupira w'amaguru ku isi baremeye 5 avuyemo guhimbaza imyaka 100 irangiye amahiganwa y'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru atanguye. FIFA ryamenyesheje ko ibihugu bizokwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2030 bizokwemezwa icyese n'ikoraniro ryayo rizoba mu mwaka uza atakibazo na gitoyi. Yamara abashigikiye umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburaya bo mu mugwi witwa Football Supporters Europe baranebaguye buno nyene iyo ngingo ya FIFA. Bavuze ko uko abantu basanzwe bazi igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru birangiye. Mu butumwa ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter, bavuze ko iyo ngingo igayitse cyane. Batangaje ko FIFA ibandanya gusambura ihiganwa riteye igomwe kurusha ayandi ku isi. Mu kiganiro muri sanga twatumiye Steve Derek Ndizeye akurikiranira hafi nkino na cyane cyane umupira w'amaguru ari mu gihugu cy'u Suwede. Mutumire mbanje kukuramutsa.
Turabaramukije cyane abariko bumviriza Word America cyangwa Voice of America, na cyane cyane ndabaramutse mwebwe muri kumudushikiriza kino kiganiro.
Murakoze. Ingingo y'ishyirahamwe FIFA yo guha igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2030 ibihugu bya Espagne, Portugal na Maroc muyakira gute?
Ya ningingo yadutangaje nk'abandi benshi cyane bakurikira cyane iby'umupira w'amaguru, kuko uko byari bimeze kose nibaza yuko twatumenyereye havugwa n'ibihuha yuko hari ibintu bishobora kuba bitangaje, ariko rero nibaza yuko atanumwe yari yiteze yuko igikombe cy'isi yose gishobora gukinirwa mu bihugu bitandatu cyangwa mu makontina cyangwa mu migabane y'isi igera kuri itatu, ariko rero byarabaye. Ariko ibyo rero nta numwe yibaza kuko umuntu arazi ibihugu byari byasabye kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose mu 2030. Uravye Portugal, Espagne na Maroc bari bagiye hamwe, bari bafite dosiye imeze neza kandi abatari bake barabona yuko ari bo bazotunganya izo nkino z'igikombe cy'isi yose, kiretse yuko hari amakenga yuko bashobora kurutse amahirwe menshi cyane ibihugu bya Uruguay, Paraguay na Argentine na Chile nabyo byari byasabiye hamwe kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose muri uwo mwaka nyine. Ariko rero nibaza yuko ibyabaye bibaye biratangaje ni naco gituma rero kuko mwari muhejeje kubivuga amakinga atanguye kuba bamwe kuboneka bamwe bamwe batanguye no kwigaragaza banegura iyo ngingo ya FIFA naho gushika no munsi atakwizerijana kwijana yuko uko FIFA yabitangaje ku munsi wa gatatu ariko bizogenda muri uwo mwaka wa 2030 kuko nkuko mubivuze mu nama ya bose ya FIFA y'umwaka uza niho bitegekajijwe yuko badotangaza ikese ingene iryo higanwa rizotunganywa aho rizobera n'ingene rizogenda
uravye ibihugu byari byahiganiwe kwa kirico gikombe cyo mu mwaka wa 2030 ubona hari gitangaje kuba bimwe bitashoboye kuronka ayo mahigwe
nibaze yuko ubu FIFA ihaye bose kuko ari ibyo bihugu byo muri Amerika y'amajepfo ari ibyo bihugu bya Buraya mu ntango yari Espagne Portugal n'igihugu cya Ukraine ni wari bifuje yuko bokwakira kubokwakira hamwe izo nkino z'igikombe cy'isi umwaka w'2030 ariko rero igihugu cya Ukraine kibivamwo hanyuma Espagne na Portugal baca baraba ikindi gihugu kibegereye bohayo mahigwe niho rero igihugu cya Maroc nacho nyene cipfuza kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose cyonyene kuko bo bategezwa bari bafite n'amahigwe menshi yo kugitunganya mu mwaka w'2026 ariko ayo mahigwe ahabwa ibihugu bya Amerika, Mexique na Canada ico gihugu cya Maroc rero cyaciye nacho nyene cyemera ubwo busabe bw'ibyo bihugu bya Portugal na Espagne baca bemera kwifadikanya nabyo nibaze yuko aho nta gitangaza cyari cyari kuko ibyo bihugu ko ari bitatu birabye naho na harimo nka Portugal itari bwigere yakira igikombe cy'isi yose canke Maroc atagikombe cy'isi yose bari bwakire nibaza yuko ari bihugu byari bifite ubushobozi bwose byikwije byari bigushobora kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose byonyene ariko rero cyatangaje benshi rero nuko kubona FIFA yahavuye ihamahigwe ibindi bihugu nabyo nyine biri muri bine byari byifuje kujya hamwe kubira byakire izo nkino z'igikombe cy'isi yose mu 2030 ariko rero igitangaje nuko kigihugu cyashira icyoco cyari kumwe n'ibyo bihugu bitatu Uruguay, Paraguay na Argentine cyoco FIFA nibaza yuko ari cyo gihugu cyitwa yuko yirengagije cyangwa yibagiye muri ibyo bihugu bizokwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose
kuba FIFA iriki iha amahirwe ibihugu birenga kimwe kwakira igikombe cy'isi yose mwibaza ko ari ikintu kizobandanya kiba cyanke nizihe ngorane ivyo bishobora kugira kuko urabona n'igikombe cimirije mu mwaka wa 2026 kizobera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Nikintu ciza canke nikintu mubona FIFA izobandanya ishyira imbere ibihugu birenga kimwe.
Nibaze rero yuko ubunye ubiraje imigambi FIFA ifise biraboneka yuko igikombe cy'isi yose gisiga gisaba uburyo bwinshi cyane burenze cyane ku buryo twosanga amananiza mu gihugu kimwe ari cyo cyo bacifuza kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose ariko rero umuntu aravye ingene FIFA iri kwirongereza ibihugu byahora 32 ubigiye kuba 48 ntawuzi yuko n'uwo mwaka wa 2030 ibyo ubitashora kudoba byiyongereye umuntu aravye ingene FIFA iri kwiragerageza yuko amahiganwa yabo yitabwa n'imigwi myinshi ishoboka yaba imigwi y'abahungu cyangwa y'abakobwa nibaze yuko ari byiza naho ubiravye kuko babitangaje kuri iki turiko turavuga ko cyo mu gikombe cy'isi yose mu 2030 amakinga ni menshi cyane uravye iby'ingendo uravye iby'uturere naho nyine ubona abafana batanguye batanguye kwidoga batanguye gusemerera n'ayandi mashyirahamwe amwamwe ngahi Buraya yamaze gutangaza icese yuko atashimishijwe n'iyo ngingo kuko byotangazwa ingene nk'igihugu kiri ngahi Buraya cyangwa kiri ku mugabane wa Afurika kizoja gukina urukino rutarenga rumwe muri Amerika y'Epfo hanyuma kikagaruka i Buraya cyangwa muri Maroc baje gukina ihiganwa rimwe rero nibaza yuko ari ingingo kumbure hari byinshi bitanguye kuvugwa kumwe na FIFA ishobora kuzokorera ko kuko nk'ubu biratangaje kuko amakenga benshi bari bafise bavuga bati none ibyo bihugu bitandatu byose bizoca bironka uburenganzira bwose bwo gukina izo nkino z'igikombe cy'isi yose batarinze guca mu majonjoro ibyo rero ni kibazo kidasanzwe cyonyine cyamaze gutuma abahinga n'abandi bantu badasanzwe mu byo gutunganya izo nkino z'umupira w'amaguru batangura kubyibaza ko ariko FIFA habu kuivuga ati nibyo bihugu bitatu byo muri Amerika yepfo nabyo nyewe bizoje muri muri bikombe cy'isi yose batarinde guca mu nkino za qualification ibyo nibaza yuko aragahaze nibaza yuko vuba hari bishobora guhinduka twobiha umwanya gusa
tuza ku mirongo ya telefone dufise Gaddafi Goodman uratwumva
ego ndabumva
uduteye akamurihe
ndi muri Kenya
ufise ikibazo baza umutumire cyangwa icyumvirishikiriza ubushikirize
icyumviro cyanje kwiyonga ingo FIFA yafashe ako cyo bitwaye kubera FIFA uburyo bukwiye uburyo bafite n'ikirenga icyo badogereza gusa no kuraba ntabe amasanganya canke habe umutekano kuba doshye umutekano mu gihe cyo saza bapande ko habera mu nkino icyo cyo gisho no vuga ahandi ho mbona ko iyo ngingo ari nziza cyane gose
murakoze ndabashimiye duse kandi Louis Murangwa uratwumva Louis Murangwa tamutakaje ku murongo wa telefone tuvuga kuri iki gikombe mubona urukino rumwe muri ivyo bihugu bitatu byo kumugabane we wa Amerika yepfo kubera FIFA ibahaya ako karyo kuguhimbaza imyaka 100 izo birangiye umupira w'amaguru igikombe cy'umupira w'amaguru gitanguye mu mwaka w'1930 muri Uruguay muri rusangi ubona abantu bariko baranebagura FIFA babibona gute
nibaze uko nanjye nibaze uko nokwifatikanya nabo naho kumbure kwiteze byinshi FIFA ishobora kudosigura kuko biratangaje kuko ni imyaka 100 igikombe cy'isi yose kizoba kimaze gitanguye muri uwo mwaka w'2030 ariko rero kubona igikombe cy'isi yose kizokinwamo inkino 104 inkino zitatu zonyine akaba ari zo zijya kuri uwo mugabane wa Amerika y'Amajyepfo nibaza yuko ari ikibazo kidasanzwe nibaza yuko ahubwo iyo kumbure FIFA iba yumviriza kumbure abantu bamwe na cyane cyane reka kumbure natwe tuvuge tuti twoyitera kamwe tuti kubera kibasi mutari gupfuma mufata izo nkino z'igikombe cy'isi yose mu 2030 mu kazi ibyo bihugu byo muri Amerika yepfo kwari nabyo byatanguye kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose mu mwaka w'1930 aho nibaza yuko byari kugira isiguro cyane gusumba guha uburenganzira ibihugu bisoboye ibihugu byifise ibihugu byitunganije neza ahandavuga Portugal Espagne na Maroc hanyuma mukareka ibyo bihugu by'amahe kumure nibaza yuko FIFA yari hawo gufasha ibyo bihugu bya Amerika y'Amajyepfo kwiyubaka kubaka amasande kubaka ibyo byose bikenewe kugira inkino z'igikombe cyose zigende neza nibaza yuko byari kugira isiguro ariko rero nibaza yuko muri uno mwanya nibaza yuko inkuru yacashushe yacari kwiravugwa ko byinshi ariko rero nibaza yuko imyaka 7 ni imyaka myinshi cyane nibaza yuko ari bishobora guhinduka kumbura ugasanga ni hanizo kino zo muri Amerika y'Amajyepfo ziravuyeyo cyane bagashira hitamo kuzishyira kuko kubu hatanguye kuba ikibazo cy'eske urukino rwo kugurura ruzobera urukino rwo kugurura rwo kwa finale rw'igikombe ruzobera ibyo byose rero ni bibazo bidasanzwe bitanguye kuza nyuma y'iminsi itaringa ibiri gusa FIFA itangaje ibihugu bizokwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose aho rero nibaze yuko hakira amakenga nibaze yuko ari bishobora guhinduka uko bizogenda kose
umusaza ngenze ndore ari ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva cyane
urihe
ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru mu murenge wa Bwishishi
ikibazo cy'imviro
ndashimira umutumirwa kandi na nkame nkabashimira kwa mwaduzaniye umutumirwa kandi nka nabashimira nk'itangazamakuru kwa mwaduhaye mwatwagiye icyo tugira igitekerezo byacu tukabigaragaza
murakoze
ariko nkabaza nk'umutumirwa urabona yuko no muri iyi minsi ibiri ntabwo bisanzwe kera wasanga igihugu kimwe aricyo kikora kikakira igikombe cy'isi ariko ubu ngubu urabona ko bari gufatanya ugasanga ibihugu birenze bitatu ntango binango ibihugu birenze ugasanga birimo kwakira bifatanyije kwakira igikombe cy'isi ese we mwawe ubireba arabona nta ngaruka bizatera ku buryo n'ubundi batashobora guhuza batubwiye n'uburyo n'ubundi imikino izajya ibera mu gihugu kimwe niba izabera mu gihugu kimwe ikajya mu kubera no mu kindi atubwiye uburyo bazahuza imikino niba wendi imikino ibera mu gihugu kimwe noneho atubwire uburyo imikino izakinwa nicyo dushaka kumenya nk'abakurikiye
murakoze
Sivicho chani machumbikani.
Ego. Mumwishure.
Ego kibazo avuze ke nibaza yuko cumbikanye neza cyane ko nibaza yuko bijyanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru iterambere ry'inkino ni naco gituma rero babona yuko ibihugu bitandukanye aribyo bitanguye kuza birahabwa amahirwe menshi cyane iyo kwakira izo nkino z'igikombe cyitse gusumba igihugu kimwe. Ibyo rero nibaza yuko kuri ibi bijyanye ni kigikombe cy'isi yose cyo mu 2030 tuguha uburenganzira ibihugu bitandatu biri mu migabane itatu itandukanye nibaza yuko ibyo ari byo biteye amakenga ariko rero nibaza yuko nk'ibihugu biri ku mugabane umwe cyangwa ibihugu byegeranye nibaza yuko byoroshye cyane yuko byotunganiza hamwe inkino z'igikombe cy'isi yose nabujya imigwi yiyongereye ibyo rero nibyo benshi batari kubadahagaciro ibihugu byavuye kuri 32 ubu bigeze ku bihugu 48 byo nibaza yuko ari ibintu bidasanzwe kumbure nibaza yuko byogora kubona igihugu kimwe gishobora kwakira ngiro z'igikombe cy'isi yose ari kimwe ngira mu minsi eze twarabibonye muri Australia ngira naho nyene yitwa yuko yari imigabane ibiri kuko igikombe cy'isi yose cy'abagore Australia iharugwa ku bihugu mu by'umupira w'amaguru iharugwa ku mugabane wa Asia yafadikanya na Nouvelle-Zeland ibyo ni bihugu byegeranye cyane kandi nibaza yuko zirya ngiro z'igikombe cy'isi yose zagenze neza genze neza cyane kubera zari zitunganijwe mu bihugu bibiri nibaza rero yuko naho bitanguriye naho mwumva yuko na n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika na ryonyine rigiye atangwe kujya muri uwo mugambi wo kuza baraha ibihugu bitandukanye kwakira inkino kubera abonyine bamaze kongereza ibihugu byitaba inkino za nyuma.
Dufise kandi Emmanuel Didas kiganahe uratwumva
umva
uhamagaye urihe
ndi Burundi ndi Burundi
mufise kibazo icyumviro mushikireza
ndi kibazo
yego
bwana gatwa ta kuri kishisha igihino igihino bitandukanye iyo mpamvu ituye igihino cy'umuntu cyarakaye cyo cyambere anima ikibazo gira kabiri naca kubaza ndega none kugira ngo ibyo bihugu bitogwe uko bitandukanye ngo babizize FIFA yisenge ikiye ibyo bihugu bigeza mu fara ikunda ko
murakoze umwishure
nani baze ukoje byumvikana urumva gusa kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose ibihugu bibishoboye ibihugu bibishaka birabisaba hanyuma bakaraba dosiye zabo z'ubusabe bwabyo hanyuma bagaheza bakabiha ubwo burenganzira nk'ubu naha twari ko turabivuga yuko ibihugu byari byasabye kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose mu 2030 harimo dosiye y'ibihugu bitatu bigizwe na Maroc ku mugabane wa Afrika Espagne na Portugal ibihugu byegeranye cyane na Maroc ariko biri ku mugabane wa Buraya hakaba n'iyindi dosiye rero y'ibihugu bine byo ku mugabane wa Amerika y'Amajepfo byari bigizwe na Uruguay, Paraguay, Argentine na Chili byo rero nizo zari dosiye zibiri gusa zari z'ibihugu byari byifuje kwakira ubwizo bw'igikombe cy'isi barabisabye hanyuma kandi FIFA yategereza gufata ingingo ya dosiye imwe itegereza kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose mu 2030 ariko igitangaje ni kwera FIFA nayo yaciye nayo ishyiramwa ibi ikindi kintu nibaze yuko atamuntu n'umwe yigeze aciyumvira yuko coshoboka ariko rero inama mpanu wa jambo ya FIFA yashimye yuko kubera guhimbaza iyo myaka ijana ibyo bihugu byo ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo nabyo byo habwa ayo mahigwe kubera ari byo byatanguye kwakira inkino z'isi yose z'igikombe cy'isi yose zabaye ho mu mwaka w'1930 nuko rero ibihugu biba bibishoboye hanyuma kandi bikaba bibishaka bikabisaba niko batora ibihugu byakira inkino z'igikombe cy'isi yose.
Murakoze radio ijwi rya Amerika Washington DC mwiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2030 aho FIFA yatangaje ku munsi wa gatatu ko ibihugu bizocakirira hamwe ari Maroc, Portugal na Espagne turi kumwe n'umutumire Steve Derrick Ndizeye akurikiranye hafi ivyerekeye inkino na cane cane umupira w'amaguru ari mu gihugu ca Sweden kuba imigwi yagiye irongerekana dufashe nko mu mwaka w'1930 igihe igikombe cy'isi yose cyatangura kigatangurira muri Uruguay yari ama ekipe serukira gihugu 13 hanyuma ziraduga zishika kuri 32 muri Qatar iheruka mugihe mu mwaka w'2026 FIFA yongereje kandi igitekerezo cy'ibihugu bizoba biri muri ico gikombe gushika kuri 48 muravye ukuntu ibihugu byagiye birongerezwa mubona byagiye birajana nuko umupira wagira uratembere cyane niki he bivuze ku biha amahirwe menshi bihugu byinshi canke na FIFA irabonamwo n'izindi nyungu zijanye n'amafaranga kumbe.
Ego icambere nibaze yuko umupira w'amaguru bimaze kugaragara yuko ukundwa kandi ukurikiranwa cyane hijya no hino ku isi, aho rero ugasanga ibihugu bigize amahirwe yo kwitabira domino z'igikombe cy'isi yose kabara karusho kadasanzwe kuri ico gihugu kuko ubu kubijyanye n'ibya sponsoring muri ibyo by'inkino usanga rero ibyo bihugu bironka kunguka kadasanzwe, aho rero usanga ari iyo migwi iserukira bihugu ari abakinyi ku giti cyabo usanga rero baronka kunguko kadasanzwe kuko babagiye gukina izo gino z'igikombe cy'isi yose. Ibyo rero ugasanga kubona ibihugu byinshi bironka byarongerejwe bikaronka amahirwe yo gushobora kuzitaba nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane, ariko kandi tudashize ku ruhande yuko n'ishamo ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA kugira irinde ryemera kongereza ibihugu nuko riba ribona yuko riri kujinjiza cyane na cyane cyane bagwijije inkino bagwijije imigwi iseruka y'ibihugu yitaba izo gino z'igikombe cyose, bakabona yuko ibijyanye n'uburyo amashyirahamwe yamamaza amahinguriro ashaka kumenyekana cyane acatisha muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose. Ugasanga rero naho ubwishyi bw'ibihugu inkino nyinshi birafasha na cyane cyane kubijyanye najya amateleviziyo aronka agura uburenganzira bwo kwerekana izo nkino z'igikombe cy'isi yose zibaye nyinshi niko batanga amafaranga menshi. Ugasanga rero nuko twovuga yuko ari ikintu cyiza cyane kubona ibihugu byinshi byitabizo nkino z'igikombe cy'isi kuko biharongera ko akunguko hanakanisha mu mpira amaguru ku isi FIFA nibaza yuko ariyo shyiramwe rya mbere ry'inkino gushika uno munsi ryinjiza uburyo bwinshi bwinshi cyane kubera amahiganwa basanzwe batunganya.
Murakoze, reka dufise bategera Isaac, uratwumva? Uratwumva Isaac? Halo Isaac. Uratwumva Isaac? Halo. Uratwumva?
Ndakumva ndabumva.
Uhamagaye uri he? Ufise ikibazo cy'imviro gushikirize?
Mu Rwanda mu karere ka Gasabo.
Ikibazo cy'imviro bishikirize?
Ikibazo
nimba ufise ikibazo ubaze, nimba ufise icyumviro gushikirize. Afise ikibazo ku murongo wiwe Isaac. Dufise Twagira Yezu Marcel, uratwumva?
Yego ndabumva neza, ndabaramukije.
Mwaramutse, uduteye aka muri he?
Ndi Kigali mu Rwanda, ndashaka kubaza umutumirwa wacu ikibazo. Uyu munsi FIFA igiza yubire tuzita yubire y'imyaka ijana igikombe cy'isi kimaze gukinwa, none bahisemo kukigabura ku migabane itatu kugira ngo abantu bose babashe kubona ku ibyo byishimo. Ariko ni bande bagize uruhare mu gutoranya imikino izakinirwa kuri iyi migabane? Ni bande bagize uruhare mu kuyitoranya?
Murakoze.
Ya mikino icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, byagenze bite kugira ngo muri Afurika ahitemo Maroc kandi hari igihugu cya Afurika cyakiriye imikino ya FIFA aricyo cya Afurika y'Epfo, noneho bagahitamo Maroc itarigeze yakiriye imikino, wenda ishobora kuyikungahaye ku bikorwa remezo byabasha guhangana n'ubwiyongere bw'abaturage mu gihe izaba iriyo. Ariko dushingiye ukuntu bariya barabusanga nabo basigaye baravangura uruhu basanga yitwa Turebiya muri Tunisia ngo mu Tunisia bwa Sahara turashaka kubera urukoba rwabo. Sinzi niba bararebye neza ko Maroko yakorohereza abandi Banyafurika bose bashaka kujya kureba imikino, hanyuma uwo mutumirwa anatubwire wega icyatumye bahitamo Maroke, kandi niba ari yubire yakabaye yizihirizwa ku babinyuzemo iminsi wenda bakaba bongeye kuyisubiza muri Afurika y'Epfo, cyangwa se kubera ko noneho hari imikino myinshi izakinwa ntaho bayigabanyije Maroke na Afurika y'Epfo, ariko n'igihugu cyakiriye iriya mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi kikaza kwisanga n'ibyo byishimo. Ubwo nitwe tubaze turi na ese girango wadusandeho niba hari amakuru bifiteho.
Murakoze, reka bishure.
Iya, nibaze uko ikibazo cya mbere gisa n'icyo warahejeje kubaza, yarahejeje kubaza, nibaza yuko iyo ibihugu bitanze kandidatire cyangwa ubusabe bwabo bwo gutegura izo nkino z'igikombe cy'isi yose, haba hari akanama kadasanzwe k'abahinga karuhariwe k'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, biga kuri ayo madosiye, kuri ayo makandidatire y'ibyo bihugu, hanyuma kandi bakaraba ababikwiye, akaba ariho baha ubwo burenganzira bwo gutunganya izo nkino z'igikombe cy'isi yose. Hanyuma ku kibazo kigira kabiri avuze kuri Maroke nibaza yuko usagaseseshwa rumuru, nibaza yuko kubijyanye n'inyubako, kubijyanye n'iterambere mu bintu bitandukanye, n'ibyo by'umupira w'amaguru, nibaza yuko ari igihugu kiza ku isonga, nibaza yuko n'inkino z'igikombe cy'isi yose zaheruka kubera muri Qatar, kubona Maroke aba ari cyo gihugu cya mbere cyashitse mu gice cya kabiri gishira, icyanyuma nibaza yuko ari ayandi mateka yerekana yuko igihugu cya Maroke gifise aho cyavuye, aho kigeze naho kiriko kirajya mu byanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru ku isi muri rusange, si muri Maroke gusa cyangwa muri Afurika gusa, kuko Maroke ifise ibibuga bikwiriye, ifise ibintu byose biri ku rwego rwo hejuru, birateye imbere. Nacyo gituma rero mubona yuko n'amahiganwa y'umupira w'amaguru muri Afurika ya CAF menshi ariko abera mu gihugu cya Maroke kubera gitunganijwe neza. Hanyuma nibaza yuko Maroke kubona gihawe ayo mahigwe ni ikintu cyiza cyane, ahubwo bari barategye kuko Maroke yari yifuje no kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose mu mwaka w'2026, ariko rero amahigwe acajya ku bihugu bya Amerika, Mexique na Canada. Iyo rero nibaza yuko Maroke nibaza yuko dukwiye gushima nk'igihugu cyo ku mugabane wa Afurika kindi cyakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose mu gihe atacyo hinduka nyuma ya Afurika y'Epfo yaheruka kucyakira mu 2010.
Murakoze. Kuba FIFA imaze gufata iyo ngingo yo guha uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'isi ku bihugu birenga kimwe ngubu mu mwaka w'2030, nko turiko turabivuga hazaba ibihugu bitatu, Maroc, Espagne na Portugal, nguko mu mwaka w'2026 azaba ingaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Muntu arabye ingene inkino zizogenda zizahererekanywa muri ibyo bihugu, kuba ari nk'ibihugu bitatu ku bakunzi b'umupira w'amaguru bo muri ibyo bihugu, hari nk'igihugu kitazoronka urukino gukugurura, hari igihugu cyangwa bibiri bitazoronka amahirwe yo kwakira urukino rwa nyuma. Ku bakunzi b'umupira bo muri ibyo bihugu batazo baronse nk'ayo mahirwe, mu bisanzwe ari igihugu kimwe niho babona byose, urukino rutangura, inkino zikurikira urukino rwanyu, nta kubumva umenga nk'abakunzi b'umupira w'amaguru mu bihugu bitazo bafite amahirwe yo kwakira urukino gukugurura no gukurangiza, kumenga hari akantu gahaze. Icyo si kibazo.
Ya, icyo ni kibazo kidasanzwe nk'uko mubivuze, kuko biragoye gutahura ibihugu bitandatu ingene bizokwakira izo nkino. Hanyuma kumva nk'ibyo bihugu byo muri Amerika y'Epfo ati byifuza kwakira bizokwakira inkino zitarenga zitatu urukino rumwe mu gihugu kimwe kimwe, nubaze yuko ibyo byose biteye amakenga, kuko biratangaje byo bizoba bitangaje cyane kubona ibihugu byarose uburenganzira bwuzuye bwo kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka, aho ndavuga Maroke, Portugal na Espagne bitarose uburenganzira bwo kwakira urukino rwa mbere cyangwa urukino rwa nyuma, ari nabyo nkino usanga ibihugu byakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose baba bariko baraharanira kwakira. Naho wumva Maroke yamaze gusemerera isaba FIFA yuko ibyo yokora byose bipfuza yuko Maroke ari yokwakira urukino rwa nyuma rwa finale, kandi bakavuga yuko n'ikibuga cyo mu gisagara cya Casablanca kinini cyane bagiteguriye iyo finali. Ariko rumva rero ni ibiri mu nteguro bamaze kubivuga, mu gihe Argentine nayo yamaze kuvuga yuko yari imaze imyaka itari mike bariko baritegura izo nkino z'igikombe cy'isi yose, ngo aho rero bagasaba FIFA yuko ibyo yokora byose batubaha urukino rumwe gusa, ahubwo bogwiza bobaha inkino zirenga rumwe nk'uko byavuzwe muri iryo tangazo FIFA yasohoye ku munsi wa gatatu. Ibyo rero ugasanga za Espagne nazo ni uko nyine bavuga bati natwe dukeneye urukino rwa mbere, dukeneye urukino rwo kugurura, dukenera urukino rwa nyuma. Ibyo byose rero ugasanga kumbure birashobora no gushika kubera izo mpari zitanguye kuza, ugasanga hari igihugu kizovuga tuti kirabivuyemo cha wibaza ko Maroc ivuze ati mutaduhaye rukino rwa mbere cyangwa rwa finale turabivuyemo cyangwa Espagne nayo ivuge ati Santiago Bernabeu twe turiko tuyitegurira finale haciye imyaka turiko turayisubiramo tutakiriye ugo rukino duce dushaka muce mushaka mudukuremo urumva rero yuko ari impari zidasanzwe zishobora kwaduka umwanya n'umwanya kiretse yuko hakiri umwanya munini wo gushobora kwiyumvira kubiganira ko hanyuma bakaraba ingene bohuriza hamwe ariko rero tubamenyeshe yuko iyo ngingo ya conseil ya FIFA si ya nyuma sintabanduka kuko inama ya bose ya FIFA nishobora kuzofata ingingo ya nyuma ingene izo nkino zizogenda ni naho zizokwakirwa birashobora guhinduka kuko ngubu hari amakenga menshi yatanguye kuvuga yuko FIFA ishobora kuba yakoze amanyanga kugira yiyorohereze na cyane cyane ihamahigwe igihugu kimwe aricyo cha Arabia Saudite nacyo cyifuza kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose mu 2034 aho rero bakavuga bati kwa guhanahana kw'imigabane kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose icyo gihugu cha Arabia Saudite nta mupinzanye cyangwa nta wundi bazoba ariko barahiganwa mu 2034 kuko Afrika izoba yakiriye Amerika y'epfo izoba yakiriye Europe uburaya buzoba akiriye aho rwacyo usanga rero Aziya nizo biga igezwe ko inyuma y'ikino Qatar yaheruka kwakira ibyo byose rero ugasanga ibihugu bikomaka kumenga Iburaya byatanguye kwiyamiriza iyo ngingo ya FIFA ahubwo basaba yuko boyisubiramo ibyo rero bikazovugirwa mu nama ya bose iyo mu mpera z'umwaka uza w'u 2024
mu kuvuga twako tubavuga ko nkaba abakunzi b'umupira w'amaguru muri ibyo bihugu birenga kimwe by'igikombe cy'isi yose nko mu mwaka w'2026 kizobera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexico ariko inkino nyinshi nibaza zishika nka 60 cyangwa zirenga zizobera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo mwariko muravuga nka Mexico na Canada bizoronka inkino nkeyi bizokwibaza mbega twaraki igikombe cy'isi yose abakunzi b'umupira waho babonye inkino nkeyi bakabona nyinshi zibereye muri Amerika n'ikibazo mwariko muravuga nyene kitoroshe muri FIFA.
Ya ni kibazo kidasanzwe kuko ndibaza yuko ari bihugu bitandatu FIFA yamaze gutangaza cyetse yuko inkino zitatu gusa arizo zobera ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo urumva ni inkino zitatu mu nkino ijana na zine bisigura yuko inkino ijana na rumwe zitegerezwa kuzogabugwa hagati y'ibyo bihugu byari bifise uburenganzira bwuzuye bwo kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose ari ibyo bihugu bya Maroc na Espagne na Portugal ariko byose rero ikintu biri kwiragwanira bako bavuga bati uko rikose twakira utwakira ukino rwo kugurura izo match d'ouverture y'izo nkino z'igikombetitions cyangwa twakire urukino rwa nyuma rwa finale match finale ibyo rero ugasanga ibihugu bitatu mu gihe tuzi yuko izo nkino zitarenga zibiri ariko bakavuga bati kubera iyo myaka ijana igikombe cy'isiyo kizoba kimaze twifuza yuko nabiriya bihugu byo muri Amerika y'epfo n'imiburiburi bakira ukino rwa mbere cyangwa urukino rwa nyuma ibyo byose rero ugasanga ni ikibazo kidasanzwe
kandi urumva muri ako karere ko muri Amerika mu manuko naho FIFA igombye kubanezereza mu kubaha izo nkino zitatu gusa muri ibyo bihugu bitatu urukino rumwe rumwe mu gihugu kimwe kimwe ntibizosubira kuronka akaryo kukwakira naho bizobihimbaza imyaka ijana izobirangiye ntizosubira kuronka akaryo kukwakira ikindi gikombe cy'isi yose imbere y'umwaka w'2034 ko mu 2034 na karere ko muri Aziya na Oceania kazoba gashikiriwe
ego uko n'ukuri nuko biri naho rero ibihugu bimwe byama nk'ibihugu byari bisanzwe bimaze kunegura cyane ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ingene rikora nk'ibihugu by'Ubudagi ibihugu byo muri Scandinavia ngaha turi za Sweden n'iki byamaze gutangura kwiyamiriza iyo ngingo kumbure bashobora no kuvuga batuti uko biri kose muzokora ibyo mukora byose ariko ntidushobora kujya gukinira inkino zacu muri Amerika y'Amajyepfo urumva ni ikibazo kidasanzwe n'amakenga kandi ubirabye ashobora kuba yumvikana kuko byotanga nibi nari navuze mu ntango byotangaza nyene umugwi uva ngaha Iburaya kubera groupe irimo bakajya gukinira urukino rutarenga rumwe muri Amerika y'Epfo hama bakagaruka muri Portugal, Espagne cyangwa Maroc ibyo byose rero ugasanga na makenga yumvikana ariko nibaza yuko FIFA irafise abahinga irafise izo nama manuzwa jambo bashobora guhanuza kugira ingingo ya nyuma bayihurize ko nibaza yuko twoba turabangiriye mu kugira byinshi tuvuze kuri iyo ngingo kuko birateye amakenga cyane kandi nibaza nkuko FIFA yabivuze byose bizomenyekanira mu nama ya bose y'umwaka uza ariko bamaze kubivuga naha wumva yuko ibihugu bimwe bimwe byamaze gushikiriza amadidane yabyo n'amakenga bafise ku kuntu ibyo bintu by'igikombe cy'isi yose mu 2030 zishobora kuzogenda.
Rakoze kumwe kwa telefone dufise John Long Kartusi, uratwumva?
Yego ndabumva.
Uri he?
Kigali indera aho bita kumukuye.
Ikibazo cy'imviro?
Yewe ndanga ikibazo kimwe namubaza cyangwa se ndanga bibiri.
Yego.
Niko tuzi ko wenda nk'igihugu kigiye kwakira amahiganwa y'igikombe cy'isi. Wenda kiba kimwe ese ariko twumva ibihugu ari byinshi byose bizashobora kwiko kitajya kijya mu mahiganwa yo kubasha kujya mu gikombe cy'isi ubwo kubera ko cyo kicyakira aricyo kigikina kigakina nta mahiganwa cyagiyemo yo kugikina ese ibyo bihugu byose bizabasha kujya mu gikombe cy'isi bidaciye mu majonjora. Ese wenda nk'akandi kabazo namubaza ese ko bavuga ngo wenda ashobora kuba nk'umukino wa mbere ufungura inkino z'igikombe cy'isi nta kubera ko twe tuzi ko wenda zibera mu icyo gihugu kugira ngo wenda n'abanyagihugu babashe kubona umwanya wo gufana ikipe yabo. Ese ubwo bibaye ngombwa yuko wabera uwo mukino wa mbere wabera muri Amerika y'Epfo nk'igihugu cyaba kidakiniye imbere y'abafana bacyo cyo nticyaba kibihombeye mu bibazo byanjye byari ibyo.
Ndabashimiye.
Yego namwe murakoze.
Murakoze. Mumwishure.
Ya nibaze uko ibyo abuze twari twabivuze kuko mu ntango kuva ku munsi wa gatatu bacikiriza ikese ingene izo nkino z'igikombe cy'isi yose mu 2030 zizogenda nuko zizokwakigwa bose bavuga bati uko biri kose ibyo bihugu bitatu Portugal, Espagne na Maroc ntibizorinda guca mu nkino za qualification cyangwa mu nkino z'abajonjora ariko ibyo bihugu bindi bashize muri icyo gikombe cy'isi yose kucakira kubera guhimbaza imyaka na kimaze ari byo bihugu bya Uruguay, Paraguay na Argentine bizobanza guca mu nkino z'amajonjoro cyangwa mu nkino za qualification. Ariko ibyo rero bimaze kuvugisha abatari bake ku munsi wejo n'ishyamo ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryahavuye ritanga umuco riravuga yuko ibyo bihugu bitatu na byonyine Argentine, Uruguay na Paraguay na byonyine bizoba bifite uburenganzira bwose bwo gukina inkino z'igikombe cy'isi yose bitarinze guca muri ayo majonjoro. Urumva rero nayo makenga abantu babandanya bagira ku bijyanye n'ingene FIFA yahise mwo ibyo bihugu na cyane cyane byo muri Amerika y'Epfo, Amerika y'Epfo kwiyongera kuri ibihugu byo ku mugabane wa Buraya na Maroc. Ibyo rero ugasanga ni bya bintu twari duvuze mu kanya bati FIFA yifuza gufasha Arabia Saudite uko bizogenda kose mu 2034 ize yakwikiriza inkino z'igikombe cy'isi yose atawo bari kubarahiga. Rero nibaza yuko birashoboka ariko rero naho atabyemezo bishobora kuboneka ariko umuntu abishize muri logique agatangura kubitsesa ngura ko wasanga hashobora kuba harimo ukuri kukuntu ibyo bihugu bitandatu byose bizokina inkino za nyuma z'igikombe cy'isi yose bitarinze guca mu majonjora. Murumva yuko hari ibihugu bimwe bimwe bishobora kuzobangamirwa cyangwa kuzobura amahirwe yo gukina izo nkino z'igikombe cy'isi yose bari babishoboye ariko rero kubera ibyo bihugu byose byinshi bitandatu kuri 48 byarose ubwo burenganzira bwose bwo gukina inkino z'igikombe cy'isi yose bidaciye mu mahiganwa cyangwa bidaciye mu majonjora.
Tuvise kandi Simo, uratwumva?
Umva neza.
Uri he Simo?
Mu Rwanda mu majyepfo mu karere ka Kamonyi.
Ubaze ikibazo n'icyumviro?
Murakoze ndagira ngo mbwigire se kuba ndashaka ko mbijyane kuri tapivere kuba bafata ibihugu bitandatu byose bikaba bibonye kalifikasiyo bimaze kwikarifiya ntabwo bishobora kuzagira ingaruka kuri spectacle y'imikino imwe n'imwe yo mu majonjora kuko ntabwo numva wenda nka Argentine cyangwa Uruguay ifite match n'u Bufaransa ihamagaye abakinnyi urabahamagara mbere Argentine cyangwa Uruguay ibihugu byakiriye urumva bizashyiramo imbaraga nk'uko byagombaga kuzishyiramo biri gukina bishaka qualification cyangwa ntabona ko bishobora kuzagabanya spectacle mu bwo buryo ikipe urumva nk'ikipe igiye gukina na Nairwe nayo ishobora kuzivuga ati n'ubundi ikipe yabonye qualification ntiri butugore kandi Nairwe nayo igahamagara abakinnyi ariko idashaka kubavunisha kuko kwitegura match bakabyoroshya bakabaye ati n'ubundi qualification ubwo tubifite nta mpamvu yo guhatana cyane duhanganye reka tubyoroshye duhamagara abakinnyi ariko two kubavunisha kuko bijya bibaho ukabona nk'ikipe nishaka ikipe z'amakerebe kandi nishaka gutanga abakinnyi ureke kije giye wenda amakerebe nta yabara ariko umutoza nakavuga ati sinshaka kuvunisha abakinnyi kandi kuko dufite match ifite ikivuze nyuma y'iyingi ugasanga byoroheje nizo kipe zindi esheshatu zizakina nizo zabonye kalifikasiyo muri make nazo zikazamo bimeze nka favere kuko nta wundi zahatanaga icyo nacyo ndagira ngo wenda gitangwe mu mucyo kindi ngira ngo mubaze kuri spectacle y'abafana kuba igikombe kigiye kujya mu bihugu bitandatu nk'umufana wenda ufana Maroc tuvuge Maroc igiye gukina na Argentine muri Argentine habereye match imwe niyo yonyine umufana ufana Maroc azava muri Afrika ajye muri Argentine kureba match imwe tabona ko wenda bishobora kuzagira effect ku buryo bw'abafana abafana ntibazajye baba benshi ku bihugu bigiye ukurikije match kuko nk'igihugu ushobora gusanga kibereyemo match imwe abafana ntibigore bakavatereka tujyaho zizabera ari nyinshi kuko kujya kureba ziriya mace biba bihenze ntagabona ko byazagabanya spectacle twabonaga mu bafana ku gikombe cy'isi dukurikije uburyo gikunzwe ntibashobora kuzagabanuka cyane ko biriya bihugu bya Argentine Uruguay bino bihugu byo muri Amerika Latine byose usanga ari ibihugu amasaha yabo ari kure mace zabo zizajya ziba mu masaha cyenda ya mu gitondo ntabona ko abafana ntibashobora kuzaba bakeya ikindi wenda ngira ngo mubaze mu irushanwa hagati wenda ikipe ivuye gukina ikinye match ya mbere muri Amerika y'Epfo irayirangije match ya kabiri wenda ugasanga izakina n'ikipe ikinira ku mugabane we burayi cyangwa muri Maroc ikipe bizakira niho ikinira iryo tsinda se ntabona ko nabyo bishobora kuzaba wenda effect ku bakinnyi kuko umunaniro kuza ugahita ujya mu kibuga ntekereza ko wenda bidashobora kubafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ambwire ko ibyo bintu kindi ambwire ko ku bijyanye n'icyo FIFA yinjizaga mu izi match ndetse n'ikipe z'ibihugu icyo zinjizaga wenda ku ikipe z'ibihugu bishobora kutagabana kuko FIFA niba amafaranga ariko se FIFA yinjizaga amafaranga ukurikije ubwenge bw'abafana ukurikije uburyo bitabiriye ku bibuga ariko ubu simpamya ko wenda kuba biri mu bihugu byinshi aribwo amafaranga ziyongera ubwo ntekereza ko aribwo yagabanuka kuko basa naho batatanyije imbaraga kandi gutatanya imbaraga ntabwo mpamya ko aribwo abafana biyongera bijyanye n'uko tuzi umupira ntabwo aribwo biyongera ntekereza ko ahubwo aribwo bagabanuka kuko bakisararanganya bavuga ati katujyaga rimwe na nubwo asanga hari na match zitagiye zibona abafana nk'uko igikombe cy'isi ubundi gisanzwe kimeze gisanzwe ari igikombe gifite abafana benshi n'abakunzi b'ayo makipe y'ibihugu
murakoze mamwishure
ya nibaza yuko nohera kuri icyo cyane abandi baza yuko FIFA n'imbere yuko inkino z'igikombe cy'isi yose zitangure bayamaze kwinjiza amafaranga atari make yayo na cyane cyane hari amateleviziyo akomakomeye agura uburenganzira bwo kwerekana izo nkino z'igikombe cy'isi yose hama kandi FIFA isanzwe ifite n'izindi platforme zayo cyangwa ahantu ishobora kwerekanira izo nkino z'igikombe cy'isi yose ibyo byose usanga biyinjiriza cyane ibyo twarabibonye cyane mu nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abagore cyaheruka kubera muri Australia na Nouvelle-Zélande byarabonetse yuko platform cyangwa FIFA yerekanira inkino bindije uburyo bw'amafaranga butagira uko bungana kubera ati abantu benshi bashobora gukurikirana izo nkino z'igikombe cy'isi yose ku mateleviziyo ibyo byose rero usanga FIFA rero yinjiza amafaranga bivanye n'inkino uko zerekanwa inkino nyinshi zibaye nyinshi bisigura yuko FIFA yinjiza amafaranga menshi cyane hanyuma nk'uko nawe nabivuze FIFA isanzwe ifite abandi ba fatanyabikorwa cyangwa abandi bayishyigikira abandi bapartenera abandi bakorana bayiha amafaranga menshi cyane kugira ibikorwa byabo bishoboye kugaragara kijya gihe inkino z'igikombe cy'isi yose ziba ziriko ziraba ibyo nari nabivuze mu ntango cyo kimwe kandi yuko n'ibihugu byitabye izo nkino z'igikombe cy'isi yose birahabwa amafaranga atari make hanyuma kandi n'abakinnyi ubu basigaye bahabwa amafaranga yabo bwite bivanye n'uko baba bagiye kwitaba inkino z'igikombe cy'isi yose ibyo byarabereye byatanguriye muri Australia na Nouvelle-Zélande aheruka kwera inkino z'abakobwa kuko amafaranga FIFA ntiyayashyira ku mugwi serukira gihugu ahubwo bari basigaye bashyira kuri konte y'abakinnyi yabo ubwabo icyo ni ikindi kintu cya kumbure benshi ntibabimenya ariko nuko bisigaye bimeze hanyuma kubijyanye n'icyo cy'abafana nibaze uko twari twakivuze nico kimwe n'izongino kuko hazoba harimo ubwo buruhe hazoba harimo izongendo ndende usange hari uburyohe cyangwa ibindi bintu bitumye uburyohe bw'izongino z'igikombe cy'isi yose bugabanuka byo rero twari twabivuze nacyo gituma rero benshi bariko baravuga kuri ico kintu cy'ibidukikije ibintu bya environnement bivanye n'izongendo zabizimigwa iserukira bihuga izo biri kwirakina izongino z'igikombe cy'isi yose cyangwa abo bafana nk'uko uyu yarabajije abibajije neza yuko ese kumufana azogura itike y'indege yo kuva muri Maroc agiye gushigikira Maroc igiye gukina urukino rutarenga rumwe muri Argentina cyangwa Uruguay cyangwa Paraguay hanyuma agaruke muri Maroc kumbure acarondera iyindi tike aje muri Espagne cyangwa muri Portugal ibyo byose rero kuko ubirabye byari byoroshye uko izongino z'igikombe cy'isi yose zari kubera mu bihugu byegeranye nk'ibi Portugal Espagne na Maroc n'ahantu hafi cyane ibihugu byegeranye cyane bihana imbibe nibaza yuko bico cyari cyiza ariko kumva twari twabivuze kubona igihugu cyo muri Afrika cyangwa cyo ngahi buraya kizoja gukina muri Argentine cyangwa Paraguay cyangwa Uruguay urukino rumwe kigaca kigaruke ni bwa buruhe kuko indege iraruhisha n'amasaha menshi hanyuma no kujyanye na match do qualification twabivuze FIFA yaratanze umuco yuko ibihugu byose uko ari bitandatu byose bifite uburenganzira bwose bwuzuye imbere y'uko izokino ziba bwo kuzokina izokino z'igikombe cy'isi yose n'amakenga kumbure bisaba yuko abahinga cyane bashobora kubyiga bakaraba yuko ataco bizokwicana byari ko rero nkuko twari twabivuze hari amahigwe y'ibihugu bimwe bimwe azotakara azobura kubera ubwo burenganzira bw'ibihugu bitandatu tubyose kwakira izo
byo z'igikombe cy'isi yose. Radio Ijwi ry'America i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijya hirya ariko mada niki winyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwe bugo
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumura kamana
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradutukwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Nekada?
Ndiye bugo.
Go wiki? Nukumga kwa mwini wese muri twebwe yajiye besha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, tukijede. Kombo taksi aji.
Taksi, ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taksi muyitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolence Agrola.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku vyatangajwe n'ishyirahamwe FIFA ku munsi wa gatatu w'indwi ku vyerekeye igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2030 kizokwakirwa n'ibihugu bya Maroc, Portugal na Espagne. Naho hari inkino nk'izi zizokinirwa ku mugabane wo muri Amerika y'Epfo mu bihugu bya Uruguay, Argentine na Paraguay mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 100 izobirangiye amahiganwa y'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru atanguye. Ihiganwa rya mbere rikaba ryabereye muri Uruguay mu mwaka w'1930. Ndi kumwe n'umutumire Steve Derrick Ndizeye akurikiranira hafi ivyerekeye inkino na cyane cyane umupira w'amaguru ari mu gihugu cy'Ubusuwede. Mu mwaka w'2026 FIFA nkuko twabivuze izoba yongereje imigwi izogira uruhara muri icyo gikombe kuva kuri 32 ya mu gikombe cyabereye muri Qatar igashika ku zishika 48. Afrika ikaba ifite amahirwe yo kuronka ibibanza bitanu, ibihugu bitanu bizoserukira umugabane bambe 9 bizoserukira umugabane wa Afrika. Nikiye bivuze kuyongerezwa no ku karere ka Afrika, Afrika bizoduha amahirwe gushobora kugira intambwe kurushiriza canke naco bizohindura.
Ya urakoze cyane bada yuko nakarusho gadatanu kuko Afrika hari yaciye imyaka itari mike iserukirwa n'ibihugu bitarenga bitanu gusa, ibihugu bitarenga bitanu. Nibaza yuko kubona ibyo bihugu bigeze ku bihugu 9 bishobora kwitaba izongino z'igikombe cy'isi yose mbere bishobora kuba na 10 kuko ibyo 9 bizoronka uburenganzira bwuzuye. Ariko rero hari ikindi gihugu kimwe gitegerezwa kudoca mu nkino za bahaje cyangwa za playoff, ico gihugu kijitwaye neza kirashobora kuba igihugu kigira 10 mu bihugu bizoserukira Afrika muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose zizokwitabwa n'ibihugu 48 murumva yuko ari akaruko ari akarusho kadasanzwe ku bihugu byinshi bizoserukira Afrika ariko kandi nkuko twabivuze ibyo bihugu bica bironka n'uburyo butari buke uva mu isha mujyo umupira amaguru ku isi FIFA ibyo rero nibaza yuko ari akarusho kagaragara cyane kandi nibaza yuko ari ibintu byo kuba turashima naho tutarabona ingene izo nkino z'ibihugu 48 zizogenda ariko twoba turashima kuko ibihugu byo muri Afrika byongerejwe.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga. Hanyuma twari ko turavuga ko mu mwaka w'2034 FIFA izoha amahirwe ibihugu byo muri Aziya, mu karere ka Aziya, umugabane wa Aziya na Oceania. Mwavuze ko amahirwe mubona menshi kwa zo ari Arabia Saudite. Mu gihe tuzi ko amashira hamwe haranira gateka ka muntu aguma semerera mu bihugu bimwe bimwe avuga ko FIFA yo mu byo yosaba ku bihugu bibariko bisaba kwakira igikombe cy'isi yose yoraba ibijanye na gateka ka muntu byaravuzwe muri Qatar no kugene Qatar yafashe n'abakozi ariko barubaka ibibanza by'igikombe cy'isi yose giheruka Arabia Saudite ayo mashira hamwe akabavuga ko inyifato yacu kubijanye na gateka ka muntu atari yororo. Mwibaza ko FIFA ico kibazo igifata nka nkama canke iraba amafaranga arimo niko kimwavuze ko mubona ko ari Arabia Saudite naho giswe ko mu mwaka w'2034 nazo bari muri Aziya na Oceania. Kuko atakindi gihugu mubona kizoba gisa amahirwe uhande ya Arabia Saudite.
Ya murakoze muri kuri ico kibazo ni kibazo cyiza cyane kandi ariko ni kibazo kidasanzwe nuko twomenyesha rero yuko Arabia Saudite iramaze kumenyesha yuko yipfuza kandi izona bisaba yuko mu 2034 izotunganya izo nkino z'igiko yipfuza gutunganya izo nkino z'igikombe cy'isi yose ibyo rero abaraba ingene ibintu bimeze ingene ubitera ibyo umupira w'amaguru biko biragenda muri no muri kino gihe nibaza yuko babona yuko Arabia Saudite imaze no gutangura kwitegurira cyane kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi na cyane cyane ibanje gutangura kwimenyekanisha hirya no hino ku isi mu bijyanye n'iby'umupira w'amaguru nuko mubona imigwi imwe imwe yo mu ihiganwa ryabo bariko barayikomeza bagura abakinnyi bazimbye babahema amafaranga menshi cyane hama kandi ngira murabona yuko n'isha mu by'umupira w'amaguru ku isi FIFA rimaze gutangura kwiyegereza cyane icyo gihugu cya Arabia Saudite nk'uko byagenze ku gihugu cya Qatar cyaheruka kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose zaheruka naha mubona yuko na Afrika nayo nyine isigaye kuri inkino zayo ku mugabane wa Afrika igashima yuko zijya kubera muri Arabia Saudite nk'urukino rwaheruka rwa Super Cup rwabereye muri icyo gihugu cya Arabia Saudite ibyo byose rero bikerekana intumbero ya Arabia Saudite ifite hanyuma kandi nibaza yuko ari cyo gihugu cyonyine gushika uno munsi cyari kimaze kumenyesha yuko gishobora kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose mu 2034 kiretse yuko n'izi kandidatire zibiri cyangwa ibi bihugu byari byifuje kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose mu 2030 kumbure hari igihugu cavuga tuti kiti nibyanka ko turiko turitegura ko tumaze gutangura kwitegura tuzoca tusaba mu 2034 ariko rero murumva yuko FIFA yoyo sindi ko ari amayiri yoba yakoresheje cyangwa ibindi biharu yoba yakoresheje yacivuga ati reka nyabuna iyi migabane yose itotegura ico mu 2030 hanyuma kumbure Aziya ishobore kuzokwakira inkino zizokurikira mu 2034 aho rero Arabia Saudite nibaza yuko inyuma ya Qatar nico gihugu cyonyene nibaza yuko cyari gifite icyari kimaze gutangura kwitegura kwakira inkino zo ku rwego rw'isi yose kuko ibihugu by'Ubuyapani n'Ubushinwa cyangwa za Korea biraboneka yuko ubu bisa n'ibyakanye mu bisanzwe mu bijyanye no kwakira amahiganwa akomakomeye y'umupira w'amaguru.
Igihugu cya Maroc cyarahesheje icyubahiro akarere umugabane wa Afrika mu gikombe cy'isi yose giheruka kubera muri Qatar mu mwaka w'2022 mu mwaka urangiye aho cyashitse muri kimwe cya kabiri akaba atagiye guco ku mugabane wa Afrika cyari bwashike kuri ubwo rugero kuri iyo ntambwe uretse Maroc mu mahiganwa yimirije nko mu mwaka w'2026 niri ko tuvuga mu mwaka w'2030 nibihe bindi bihugu bona muri Afrika aho umupira uri uraduga uha icizere abanyafrika niyo ivyo bikombe byagera uretse Maroc.
nibaza uko gushika ubu ibihugu byo mu buraruko bwa Afrika na cyane bijya bihugu by'Abarabu ari igihugu cha Maroc ari igihugu kibanye cyacu Algeria cyangwa Misiri ni bihugu biboneka yuko bishobora gushika kure hashoboka mu gihe byo kwitegura neza hama kandi tuwoshira kure cyane igihugu nka Senegal nibaza yuko Senegal ni igihugu na cyane kibaze kwerekana yuko gishobora gushika kure hashoboka kandi gifite abakinyi babishoboye bashobora guserukira neza Afrika mungu na mwenye njozi gikombe chisi yosi.
Niki wana ibi ndi bihugu vya kumugabane wa Afrika na akai karorero vyo fatira ngo kuri Maroc kufiterike kugiri intambwe ziboneka mu bikombe vyisi yose kumbure Maroc yashitse muri kimwe cya kabiri tukagira icyizere mu bihe biri imbere ko iyo ntambwe hari ikindi gihugu cyo muri Afrika cyoshobora kuyirengana kikashika no mu gice cya nyuma kikana gira n'amahirwe yo gutsinda igikombe cy'isi yose.
Nibaza yuko ibihugu byinshi byo kumugabane wa Afrika nibaza yuko ingabire zo gukina neza umupira w'amaguru ntizibuze ariko rero ingene ibintu bitunganywa organization cyangwa kugira imigambi cyangwa intumbero cyangwa intego mu Kinyarwanda nkuko babivuga nibaza yuko ari byo bibuze cyane si ariko rero nibaza yuko Afrika ni byinshi byo kwiga ariko rero nibaza yuko ibijyanye na organization ibijyanye n'ingene inkino zitunganywa nico kintu wamusanga kibuze cyane hanyuma kandi ntitwoshira inyuma ingene igihugu cya Maroc twagize amahirwe yo kugendera inshuro zirenze zibiri cyangwa zitatu kubera ibyo by'umupira w'amaguru n'igihugu ubona yuko kigeze ku rundi rwego igihugu ubona yuko atawo gitandukaniye na bino bihugu dusanzwe tubamwo twitwa yuko biteye imbere iyo hageze mu bijyanye n'inyubako mu bijyanye n'amabarabara mu bijyanye n'ibibuga ibyo byose nibaza yuko ikibazo muri Afrika kinahari ikibibazo by'ibibuga nibaza yuko ari ibintu byonyene bizi imbere y'ibindi kugira umupira w'amaguru utere imbere muri ibyo bihugu ariko rero ugasanga hari ibihugu usanga bidafite ibibuga gushika uno munsi naha mwumva yuko hari ibihugu harimwo nk'Uburundi cyangwa ibindi bihugu bitari bike byo muri Afrika usanga atanu uburenganzira bigifise bwo kwakira inkino zijyanye n'umupira w'amaguru mu bihugu cha wibaza ese umupira w'amaguru muri ibyo bihugu uzetera imbere gute mu gihe ari ama club imigwi cyangwa imigwi serukira bihugu idashobora gukinira mu gihugu iwabo ibyo byose rero nibaza yuko ni migambi ni ntumbere igihugu kiba gifise bubaka ibibuga hano barondera abahinga babahinyigisho arabamenyereza arabaganga ari nabandi bantu batandukanye mu bijyanye n'itunganyo ry'ibintu nibaza yuko biri mu byofasha cyane ibihugu bitari bike byo kumugabane wa Afrika gutera imbere cyangwa kugera aho ibindi bihugu bigeze nka Maroc cyangwa ibindi bihugu byahajya mu Barabu za Misiri nibaza yuko nabyo nyine bigeze kugwego rushimishije mu bijyanye no gutunganya ibintu bijyanye n'umupira maguru.
Mukurangiza ku bafise ukwinuba babona ko hari ukwinuba na hagati y'akarere ko muri Afrika mu buraruko na karere ko munsi bugaragwa bwa Sahara hari nkababona ko ibihugu byo muri Maghreb ari byibona cyane nk'ibihugu byo by'Abarabu byibona ko biserukira inyungu za Barabu bidaserukira inyungu za Afrika yose uko kwinubana mu kubona gute n'ikihe cyo kugwa kugira bive mu nzira
uko kwinubana kumbure kurafisa aho kuva naho abantu cyangwa ibihugu bitafite inyifato imwe nibaze uko bijya bihugu nk'iguca Maroc nibaze uko ari igihugu ese ni igihugu navuze uko maze kugenderamwo ariko rero ni igihugu ubona yuko nabantu baho babona yuko atarabo muri Afrika ahubwo bibona yuko araba bo kuwundi mugabane ibyo rero nibaze yuko kwa kuntu yamacakubira ariko rero nibaze yuko uko bo bivuga kose bidahindura yuko igihugu cyabo iharugwa mu bihugu biri ku mugabane wa Afrika hanyuma nibaze yuko ni nkuko natwubona yuko ibihugu byo mu nsi ya Sahara nabyo usanga araho byinuba ibihugu by'Abarabu cyangwa bakibava mu bihugu by'Abarabu ugasanga biragoye kuzobona bakinyi b'Abarabu baje gukina mu bihugu byo mu nsi ya Sahara ariko rero ugasanga na ikibazo kiri nuko igihugu cyitwara nuko inyifato y'abantu bacu ariko rero uko biri kose ntibibuza yuko ibyo bihugu biri ku mugabane wa Afrika naco bituma rero Afrika twifuza kugira urukundo rumwe ikagira n'ubumwe bumwe
akajambo kanyuma ufise mu misegonda 30
tubashimire cyane mwebwe mwese mwadukurikiye na cyane dushimire mwebwe mwadutumiye ariko rero twongere tubibutse yuko inkino zitanga umunezero inkino zitanga amahoro inkino zitanga ubumwe byo babyiza rero abantu mwese mutahuye akamaro k'inkino na cyane mugahimiriza abana banyu gukina kuko zishobora no kubateza imbere zikabashikana naho mutarashika
murakoze
cyane
murakoze cyane ndabashimiye umutumire wacu ni Steve Derrick Ndizeye akurikirana hafi inkino na cyane umupira w'amaguru ari mu gihugu cy'u Sweden twako turavuga kuvyatangajwe n'ishyirahamwe FIFA ku munsi wa gatatu w'indwi kuvyerekeye igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka wa 2023 aho ibihugu bya Maroc, Espanya na Portugal bizokwakira ico gikombe yamara akazo inkino nke izizobera mu karere ko muri Amerika mu bumanuko muri Argentine, Uruguay na Paraguay mu gihe FIFA izoba yibikinyaka ijana izoba irangiye igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru bitangwe mu mwaka w'imwe amajana icyenda na mirongo itatu. Nshimire rero mutumire, nshimire namwe mwese mwakurikiranye ikiganiro, abahamagaye bagashikiza ibyiyumviro kabaza n'ibibazo, namwe mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika mugire ibihe byiza, mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.